muteze amatwi ijwi rya Amerika. Amakuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
naho zina umunezero
kaze mu biganiro byacu.
Malariya ubundi itakagombye kwica, imiti irahari, imiti ikora irahari, ariko abantu benshi bapfa byagaragaye ko bapfa kubera ko baba batavuye mu ngo zabo.
Uwo ni Dr. Patrick Ndimubandi, umunyamabanga wa Leta mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda, avuga ku kibazo cya malariya mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino arimwo ugutungana urutoki hagati ya Ethiopia na Eritrea, igitero cyagizwe ku bapolisi babiri mu gihugu cy'Ubufaransa n'iyirukanwa ry'abafana b'Abarusiya mu gihugu cy'Ubufaransa. Turagaruka kuri aya makuru mu kanya gato. Irene, amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Umuntu yikekwa ko yasogose n'imbugita yica abapolisi babiri yari yemeye gukurikiza amabwirizwa y'umuyobozi wa leta ya Kiislam Abu Bakar al-Baghdadi. Ibyo byatangajwe n'umushikirizamanza wo mu gisagara cya Paris, François Molin. Mu byo yatangarije abamenyesha makuru n'umunsi wa kabiri, Molin yavuze ko uwagize icyo gitero yitwa La Rossi Abala yatangaje ko yemeye gukurikiza amabwirizwa ya Baghdadi igihe yahangana n'abapolisi mu kiringo cy'amasahane mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Molin yongeye kandi avuga ko Abala yari afise urutonde rw'abantu arondera, harimwo abacuraranzi b'umuziki wa rap, abamenyesha makuru, abapolisi n'abategetsi ba leta. Umushikirizamanza yatangaje ko Abala yari yishuye akamo ka leta ya Kiislam ku kwica abatemera abari bo bose naho bari hose n'imiryango yabo. Igipolisi icatabaye umwana w'umuhungu w'imyaka itatu n'igice mu rugo rwaho Abdala yasogosteye abapolisi babiri bakaba baruhiye kumwica. Perezida w'Ubufaransa François Hollande yavuze ko ubwo bwicanyi ari igikorwa c'iterabwoba. Ivyo bibaye mu gihe Ubufaransa bwakomeje ingingo zereke umutekano mu kiringo c'ihiganwa ry'igikombe c'ibihugu vy'Iburaya kiriko kibera mu gihugu c'Ubufaransa muri iki gihe.
Intango y'imikino y'umupira w'amaguru mu kigabane cya Buraya yaranzwemo imigumuko. Kuri uyu wa gatandatu abantu bagera kuri 35 bakomerekeye inyuma bakomeretse inyuma y'urukino rwahuje igihugu cy'Ubufaransa n'Ubwongereza mu kibuga cya Velodrome mu gisagara cya Marseille. Iyo migumuko yatanguye abanywanyi b'umugwi w'Uburusiya batera Abongereza, bituma abantu batangura guhunga baca hirya no hino. Inyuma iyo migumuko igipolisi cy'Ubufaransa kimaze kwirukana abarusiya bashika kuri 29. Dmitri Peskov, umuvugizi wa perezida w'Uburusiya Kremlin, yamirije iyo migumuko mu guhamagarira abarorezi b'Uburusiya guhagarika iyo ngendo. Ishyirahamwe rijejwe umupira w'amaguru mu bihugu vya Buraya UEFA ryaciriye umugwi w'Ubufaransa ihadabu ry'amafaranga agera ku 168,000,000 vy'amadolari. Ryongera ivuga ko uwo mugwi ushobora gukugwa mu mahiganwa ari hamwe abanywanyi bawo babandanije kwigenza gutyo. Imigumuko nk'iyo kandi yarabaye muri uku kwezi mu bisagara vya Nice na Lille, aho abanywanyi b'imigwi bagwana inyuma y'inkino abantu bagakomereka. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Bufaransa Bernard Sazonneve yasavye ko hafatwa ingingo zijanye no kudandariza inzoga mu bibanza vyicaramwo abarorerezi. Ubufaransa bwatanze itegeko ry'uko atanzoga zisubira kudandarizwa mu bibanza vyicaramwo abarorerezi ku munsi w'inkino canke buca izo nkino ziba, hamwe n'ibindi bibanza mwene ivyo. Ubwongereza bwemeye kurungika abajejwe umutekano mu Faransa gucungera ukino ruzoba hagati ya Pays de Galles mu gisagara cha Lens kuri uyu wa kane.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mwandanya kumviriza amakuru twabateguriye. Ibihugu vya Ethiopia na Eritrea biragirizanya ku ruhande rwatangiye gutana mu mitwe kwabereye ku rubibe. Ivyo bihugu bihana ko gutana mu mitwe kongereje umwuka mubi umaze igihe hagati y'ivyo bihugu bibiri bibanye. Uko gutana mu mitwe kwabaye ku munsi w'Imana no ku munsi wa mbere mu karere ka Sorona, igisagara cyo muri Eritrea cabereye mu gutana mu mitwe mu gihe cy'ingwano yerekeye urubibe yabaye hagati y'ivyo bihugu bibiri hagati y'umwaka w'igihumbi 1998 n'umwaka w'ibihumbi bibiri. Eritrea itangaza ko yigijeyo igitero catanguwe na Ethiopia. Abategetsi ba Eritrea bavuga ko Ethiopia yatakaje abasirikare benshi cyane. Ethiopia yo ivuga ko inteko zayo zagabanije bikomeye ubushobozi bw'igisirikare cya Eritrea bwo kugira ibindi bitero. Nta ruhande na rumwe ruvuga ku buryo butomo igitigiri cy'inteko zishwe canke abakomeretse. Mu byo yabwiye abamenyesha makuru no musi kwa kabiri umushikiranganje je gutangaza makuru wa Ethiopia Gadechu Reda avuga ko gutana mu mitwe kwahagaze ejo kwa mbere hafi isaha zitandatu zo kumutaga. Avuga ko inteko za Ethiopia zavuye mu kibanza cabereyemo gutana mu mitwe inyuma yuko zari zirangije imigambi zashaka gushikako. Yamenyesheje ko Ethiopia yahisemo kwirinda ingwano ikomeye na Eritrea ko yamara leta ya Ethiopia izo kwishura niyo Eritrea yasubira kuyitera. Eritrea yo isaba urwego gushyira hamwe mpuzamakungu ONU rujeje kubihereza amahoro n'umutekano ku isi kwiyamiriza ibyo ivuga ko ari igitero cy'igisirikare cya Ethiopia.
Muri Pakistan abasirikare batatu harimo uwo mu rwego rukuru nibo bamaze gusiga ubuzima mu ngwano iri kibera ku mupaka w'ahitwa Torkam hagati ya Pakistan na Afghanistan. Abanyagihugu bagera kuri 30 nabo bamaze gukomereka. Kuri uyu wa kabiri uyo mupaka warucugaye bigatuma abantu ibihumbi n'ibihumbi badashobora kujabuka ngo barengane. Igisirikare cha Pakistan cyongereje inteko zacu hamwe n'ibigwanisha bikomeye kuri uyu mupaka. Ku ruhande rwa Afghanistan naho nyene igisirikare kimenyesha ko cyongereje umutekano wacu. Pakistan yamenyesheje ko umusirikare wayo mu rwego rwo hejuru Ali Jawad Khan yari yakomeretse yitavye imana. Umushikiranganji wa mbere wa Pakistan Nawaz Sharif yahojeje umuryango wiwe avuga ko Khan yapfuye azira gutabara igihugu ciwe. Ku ruhande rwa Pakistan abategetsi bamenyesheje ko iyo ngwano imaze guhitana abagera kuri 11 benshi muri bo n'abanyagihugu imiryango itari mike nayo ikaba imaze guhunga. Ku ruhande rwa Afghanistan nago ubutegetsi buvuga ko bamaze gutakaza abasirikare babiri n'abanyagihugu 18 bamaze kuhakomerekera. Ivyo bihugu bibiri byagirizanya kuba kimwe cyose casotoye ikindi. Afghanistan na Pakistan bisangiye umupaka witwa Durand mu upima ibirometero birenga 2,500. Uyu mupaka usanzwemo impari ziturutse ko Afghanistan yanse uturimbi abongereza basizeho bagitwara ivyo bice vyo mubundi zo ntara.
Umutegetsi mukuru ajeje umutekano muri leta zunze ubumwe za America Jay Johnson yasavye uno musi kwa kabiri ko hashigwa ha mategeko yumvikana atotuma abantu bafise ibibazo vyo mu mutwe canke bashaka gukora inabi bashobora kugura inkoho. Ivyo inyuma y'igandagurwa ry'abantu 49 mu kibanza abantu batambiramwo mu gisagara ca Orlando muri leta ya Florida byabaye mu masaha ya kare iyo ku musi w'Imana. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, programu y'ibiganiro byacu tubashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi, mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Umukozi w'ibiro bya posita mu Ruyaga ku mugwa mukuru wa komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bamwe bita Bujumbura Rural ntawe uzirengero ryiwe kuva ku munsi wa kane w'indwi iheze. Ababikije amafaranga muri iyo posita bafise ubwoba ko amafaranga yabo yibwe. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka.
Abanywanyi b'ibiro bya posita mu Ruyaga bavuga ko haheze indwi irenga bagenda kuri izo biro kubikuza udufaranga bagataha imbokoboko. Abayazi n'Ijwi rya Amerika bavuga ko babwirwa n'umufasoni Josiane Kaneza yahora atwara izo biro ko ata mafaranga hari. Ivyahuha vyahuhuwe nuko kuva ku munsi wa kane w'indwi iheze atabasubiriye kumenya irengero ry'uwo mukenyezi yahora arongoye ibiro bya posita mu Ruyaga. Ivyemezwa na musitanteri wa komine Kanyosha Jean-Bericimas Munzerere. Bamwe mu banywanyi bari baje kubikuza udufaranga twabo kuri uyu wa mbere bari babuze yabuze ayo bakira nayo bamira Valeria nta mavukiro yari yaje gutora udufaranga ishirahamwe INSS ritegekaniriza kazoza abakukuruke mu kazi yari yamurungikiye asanga ibiro vya posita birugaye
nze kurondera duhera ko muri INSS cyane sanze huka nabazize bambwiye nindi ka abantu bwe ngo turindire gusa
ngo murindire nde
ko ukora
nataze muca mu bigenza gute
Saruta.
Ababika amafaranga mu biro vya posita mu Ruyaga bashikiriza ko baziganya kugira ntibasesagure bakikora ku kanoti ari uko bageze kwikenura umugambi wa leta bashima mbonwa n'Imana Thompson ashikiriza makenga kubona amazi imisi itandatu atonda agataha uko yaje
kanoni turi mu makenga ya kanoti twazigayo kuko tumaze kwasura akarenga gatandatu baguma batubwira ngo uwo muntu ngo yugurura ngo nokurindira nokurindira ugasanga umuntu hazindukiye mu gitondo gushikana ku masaha ya saa 9 umuntu yabazi kwaje kwitorera ingarawa yiwe yikoreshereze umugambi abakeneye gukoresha kumbure hari gaba akeneye gusumira abantu
nabahurikiye mu mashira hamwe barabitsa amafaranga mu biro vya posita mu Ruyaga Mufasoni Agripine Buseke arongoye runani rw'amashira hamwe y'abakenyezi muri komine ya Kanyosha avuga ko mu runani baheruka gushira mu bubiko umuriyoni urenga amafaranga y'amarundi agasaba ko umukenyezi yoronderwa kugira utwabo ntitugende mazima yongo
Nukuri kugeza uyu munsi nta numwe azi yari abajeje umutekano n'abajeje intwaro barabizi cyo kintu barakizi gusa hasigaye yuko hoba a video recherche uyu muntu bakamurondera hanyuma natwe tugashikira utwacu kuko kugeza uyu munsi abakenyezi abo dusangiye amashirame ntibabyumva
ku muhingamo w'uyu wa mbere intumwa za posita zivuye ku mugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura zishikiye mu Ruyaga kuraba ingene ibintu byifashe umuyobozi ajejwe iby'abakozi n'akazi mu biro bya posita ku rwego rw'igihugu yabwijwe rya Amerika kwizo ntumwa zasanze ata mafaranga wahora bakorera yatwaye Longino Muyuku ntiyashimye kugira ico avuze ku mafaranga basanze mu bubiko ariko ko bumvise ibivugwa ko umukozi wabo hari amafaranga yakira ntayashikane mu bubiko bwa posita uwo muyobozi asaba abanywanyi bafise amakenga kuzana impapuro babikishirije ko amafaranga bordero mu gifaransa kugira ngo babarenganure nimba koko amafaranga yabo yarazimiye
gushika aho tugejeje isuzuma kugira turabe ko hari ibyo byaronekaye na cyane cyane ko ari amafaranga yoba yarasahuwe muri ibyo biro bya posita mu Ruyaga twasanze amafaranga yanditse twari tuzi ko ari muri ibyo biro ari hahe ariko hari urukurukuru rw'abenegihugu ruvuga yuko boba baramuhaye amafaranga ntiyashikana mu biko bwa posita abo nabo turabarindiriye kugira ngo baduhe ivyemeza ko hari amafaranga bazanye muri posita hanyuma posita heve ibatunganiriza
kubisabwa nabo banyaruyaga kuwo mukozi wa posita mu Ruyaga yironderwa kugira ashikanwe imbere y'ubutungane Longino Muyuku avuga ko posita yamaze kwitura ubutungane kugira bufashe kumurondera uwo mutegetsi agatera kamo abanywanyi kubandanya bitura ibiro vya posita mu Ruyaga kuko byasubiriye gukora muri komine Kanyosha y'Intara Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Leta y'u Rwanda ibicishije mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ihamagarira abanyarwanda kwitondera cyane ikiza cya malaria kigiye kuza muri iki gihe cy'impenshi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvuga ko bagahaye uburenganzira abajanama b'ubuzima bwo gusuzuma malaria no gutanga imiti ku bantu bose bafashwe n'iyo ndwara mu mihana bataragezwa kwa muganga Asumta Kaboyi niyo nkuru adushikiriza
Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abarwayi ba malaria bikubye inshuro 5 kuva mu mwaka 2012 kugeza umwaka ushize 2015. Umwaka 2012 u Rwanda rwabaruraga abarwayi ba malaria 514, mu gihe umwaka ushize abarwayi ba malaria babarirwaga muri miliyoni 2 n'igice. Kukwiyongera kwa malaria kugendana n'impfu zituruka kuri iyi ndwara abantu bagera ku 2000 ni batangazwa na Minisiteri y'Ubuzima bahitanywe n'iyi ndwara kuva mu mwaka 2012 kugeza mu mezi 5 y'uyu mwaka 2016 Minisiteri y'Ubuzima irasaba abaturage kwitondera ibihe by'izuba byatangiye kuko byongera cyane ubukana bw'indwara ya malaria ariko leta ikaba yafashe ingamba zo guha abajyanama b'ubuzima ubushobozi bwo gufasha abaturage mu midugudu yabo Uyu ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Ndimubanzi Patrick
Ubu ngubu akaba ari ikindi gihe malaria igiye kongera kuzamuka malaria ubundi itakagombye kwica imiti irahari imiti ikora irahari ariko abantu benshi bapfa byagaragaye ko bapfa kubera ko baba batavuye mu ngo zabo. Akaba ariyo mpamvu twavuze ngo abajyanama bajye kubavurira iwabo. Ariko icyagaragaye cyane cyane ni uko abantu bapfa ariko badafite ubwishingizi bwo kwivuza. Bagahera mu buriri, bagahera iwabo mu ngo zabo kuko batafite ubwishingizi batinya kujya kwivuza kwa muganga. Ubu ngubu umwaka urarangiye, niyo mpamvu tubakangurira kwibutsa Abanyarwanda ko iki ngiki gihe ari cyo gihe cyo gufata ubwishingizi mu kwivuza kugira ngo bazavurwe babone n'imiti.
Abajyanama b'ubuzima baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko ubaha ubumenyi buhagije ku buryo nta murwayi wa malaria ukirembera mu rugo bataramugeraho. Madamu Turerere Yezu Angeline ni umwe mu bajyanama b'ubuzima bahuguwe.
Ko twarabihuguriwe tukajya tubanza kuvura nk'ibintu by'ibipupe, nk'ibintu byo gutera inshinge tugakoresha ibipupe bakareba. Iyo umurwayi aje tubanza tukamupima tukareba niba afite umuriro. Twasanga afite umuriro ubwo tukamupima malaria. Dufite ibipimo bita tederi n'igipimo gipima umuriro. Muri tederi hari umwanya w'ahajya amaraso, hakaba n'umwanya w'ahajya amazi, noneho hakaba hari ahantu biri bihurire. Ubwo iyo bihuye ugasanga ari positifu cyangwa ari negatifu, ubwo umenya ko umuntu arwaye malaria cyangwa atayirwaye. Uwo mvuye iyo afite mituweli atanga amafaranga 250, udafite mituweli ni 500.
Ihindagurika ry'ikirere no kwiyongera k'ubushyuhe nimwe mu mpamvu iri gutera kwiyongera kw'imibu itera malaria. Minisitiri w'ubuzima Dr. Agnes Binagwaho avuga ko abantu bakwiye kurushaho kurwanya imibu kuko mu mezi ane ya mbere ya 2016 hagaragaye abantu batari bake bivuje indwara ya malaria bagera kuri 1,352,000. Gusa iyi ndwara ikaba yarahitanyemo abagera kuri 243. Aba bicwa na malaria benshi ngo ni abanga kujya kwivuza kuko u Rwanda ruvuga ko nta kibazo cy'imiti ya malaria gihari. Minisiteri y'ubuzima muri iki gihe asaba abaturage kurushaho kugira isuku, basi ibi byo bishobora kurekamo amazi mabi no gutema ibihuru bikikije urugo kuko ari byo byororokeramo imibu. Iyi minisiteri isanga itahangana n'iki kibazo cyo kurwanya malaria itabifashijwemo n'izindi nzego za leta. Dr. Mabre Mbituye Umuremyi wo muri minisiteri y'ubuzima ushinzwe ishami rishinzwe kurwanya malaria.
Hari ikindi tubona ko kinarenze ndetse minisiteri y'ubuzima, aho dufitanye imikoranire n'izindi minisiteri zifitanye isano n'ikibazo cya malaria. Uko amazi agenda bamenshi anatandukanye biba hindiriye malaria cyangwa se imibu. Aho ni nk'aho hingirwa imiceri, aho usanga wenda hari ibiyaga, aho usanga barorera amafi, aho usanga bubaka amazu bagacukura bya byo bikusanya amazi. Biriya byose ni ibintu bishobora kuba byatuma malaria yiyongera, ariko ngomba ko birenze minisiteri y'ubuzima. Niyo mpamvu minisiteri zindi zishobora kuba zafatanya natwe kugira ngo tubashe guhashya malaria ku buryo bwihariye.
Leta irateganya kuba yatanze inzitiramubu zigera kuri 1,600,000 mbere y'uko uyu mwaka urangira. Minisiteri y'ubuzima ikavuga ko izi nzitiramubu zizaba zihagije abanyarwanda bose kuko inzitiramubu imwe ibarirwa abantu babiri. Minisitiri w'ubuzima Dr. Binagwaho yavuze ko ubu nta mpungenge ku buziranenge bw'inzitiramubu zirimo gutangwa muri iki gihe kuko noneho n'u Rwanda rubanza kuzipima nyuma y'uko zipimwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turagushimiye Asumta kuri iyo nkuru. Kubera ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 n'ubwicanyi bubandanya kwibonekeza mu Burundi no muri Congo, gukinga ihonyabwoko mu karere k'ibiyaga binini ngo birakenewe cyane. Ni bimwe mu byifuza abigisha ba kaminuza n'abashakashatsi bakoraniye i Kigali mu Rwanda barabira hamwe kuva ku munsi wa mbere. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Tabita Mukamusoni.
Akarere k'ibiyaga binini kagizwe n'ibihugu byinshi byo muri Afrika yo hagati n'ibyo muri Afrika y'ubuseruko. Hakunzwe kuvugwa cyane ariko u Rwanda, u Burundi na Congo. Mu nama iri kwirahuza abigisha ba kaminuza n'abashakashatsi mu bijanye no kurwanya ihonyabwoko mu karere k'ibiyaga binini, abahinga bahuriza ko igihugu icyo ari cyo cyose gifite akaranga n'umuco wacyo n'uko politike yabo yubatse. Dr. Eric Ndushabandi, umwigisha muri kaminuza y'u Rwanda, amenyesha ko akenshi ibihugu bya rutura biba bifite uburyo bukoresha ibihugu bikenye mu nyungu zabo.
Ibihugu by'amahanga bifite ukuntu binagira uruhare mu gusenya bya bihugu, ariko bikaba n'ibya mbere gufata ya mbere mu kuza ngo kuza kubyubaka. Baza bazanye rero uburyo bwabo. Uburyo bwabo ni amahame mpuzamahanga ngo bagenderaho. Bagakubwira ko bikeneye gushyiraho demokarasi, bishobora gushyiraho inzego za leta, bikeneye gushyiraho amatora. Ibyo byose ugasanga ni ibintu ushobora gushyira muri buri gihugu cyose ukumva ko wubatse amahoro arambye. Iyo niyo bita state building. Ariko uburyo bwa kabiri ushobora kutabutandukanye ndabwo mbukabukoresha ari nacyo cyakoresha cyacu muri iki gihugu ni nation building, no kuvuga gufata buri gihugu nk'umwihariko gifite amateka yayo, gifite imiterere yayo, gifite n'ubundi buryo bareba amateka y'imbere.
Ibi babihuriza ko na Pascal Niyonizigiye umwigisha muri kaminuza y'u Burundi nawe nyene yari yitabye iki kiganiro.
Twarabibonye mu bihugu byinshi haraha mu Burundi ari mu Rwanda ari Congo yuko ikintu cinshi cyafashije ibihugu byacu kugira ngo tubizimanga na gahembera tugifise ka kera uburyo twakoresha kera mu kugwanya rwanko, mu kugwanya intambara, mu kugwanya ingorane ziri mu bantu, imburano ducishije mu by'ubushinga ntahe ducishije mico y'ikinyafrika iri nka hose mu bihugu vya Afrika y'ibihugu bibiri munsi ya Sahara kugerageza kwicarana akiri hafi kandi bagakoresha uburyo bwo kunwana ugusubirana pana bujya buryo bw'iburaya bwo gusaba mande y'umuntu agashavura akaba inzigo yakazikira.
Ku ruhande rw'abihebeye Imana abanyafrika bategerezwa kumenyera mu muco no mu ndero babana ko kwica umuntu ari kirazira kuko ubuzima bw'umuntu ni katihabwa. Patiri Elize Rutagamwa avuga ko mu gukinga ihonyabwoko n'intambara mu karere k'ibiyaga binini uruhara rw'abavyeyi mu ndero babana ni ngombwa co kimwe n'indero yo kwishure.
Icyambere nuko abantu bumva ko ubuzima bw'umuntu ari ikintu gikomeye ntabwo ari ibiri mu muco wacu gusa ariko ari no mu mahame twigishwa muri religion tuzi ko ubuzima ari ikintu gikomeye tukamenya ko umuntu agomba kubaha ubuzima bw'undi kandi akamenya yuko atagomba kubungabanya ubushake bwe amuhora icyo ari cyo cyose kubera uko areshya kubera uwo ari we n'ikintu ibyo ngibyo bihera mu rugo bijya kurishera ku nama uvuga ko ababyeyi afite mu ruhare rukomeye ariko n'amashuri afite uruhare rukomeye ku mashuri niho abana bagomba kubonera indangagaciro zituma bumva yuko hari ibintu bagomba kuba mu buzima bwabo cyane cyane kuba bagenzi babo.
Iyi nama y'abashakashatsi n'abigisha bo muri za kaminuza ku bijanye no gukinga ihonyabwoko n'intambara mu karere k'ibiyaga binini igizi y'umunani yari imaze iminsi ibiri iri kubera i Kigali mu Rwanda. Ni inama iba buri mwaka mu gihe u Burundi na Congo buri mu ntambara n'amatati afatiye kuri politike. Ababigisha n'abashakashatsi basaba abanyagihugu bo muri ivyo bihugu kwirinda uwo wese yoza abashiramo icyiyumviro cihonyabwoko kuko akenshi abanyepolitike babikora ku nyungu zabo bakoreshejwe nabo mu bihugu vya rutura nabo nyene bafise inyungu muri ivyo bihugu. I Kigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Inshuro ya gatatu ya programa yari yashizweho na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama izotangura mu ntango z'indwi itaha. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa yaganiriye na Daniel Turikumwe umwe mu banyarwanda 15 bari muri programa yari y'uyu mwaka.
Daniel Turikumwe n'umusore w'imyaka 25 akomoka mu cyahoze ari prefegitura ya Cyangugu akarere ka Rusizi y'ubu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni mugufi b'imibiri yombi ubuheta mu muryango w'abana 12. Turikumwe amenyerewe mu mirimo y'iterambere ry'icyaro ku miryango ikennye. Bwana Turikumwe ari mu banyarwanda 15 babonye amahirwe yo kujya muri Amerika kongera ubumenyi mu byo bakora. Ni muri gahunda ya Lee Young African Leaders Initiative yatangijwe na Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igamije ko abato ku mugabane wa Afrika babo umusemburo w'iterambere ryawo. Ubwo benshi mu baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bamenyeye gahunda binyuze kuri interinete, turi kumwe uzajya gufata amahugurwa mu by'imiyoborere mu gihe cy'amezi abiri we n'ikinyuranyo.
Yari nayimenye kuva yatangira. Nyimenya bwa mbere nakurikiranye urugendo rwa Perezida Barack Obama muri South Africa, yaganiriye n'urubyiruko ahita anatangaza ko agiye gutangiza gahunda guverinoma ya Amerika izajya fasha mu rubyiruko kuruhugura no kurwongerera ubumenyi. Ni muri ubwo buryo nayimenye ne nakurikiranye icyo kiganiro kuri televiziyo.
Turi kumwe abwijwe rya Amerika kwa kimara kumva ikiganiro cya Perezida Obama kuri yari cyamuteye ishyaka ryo kumva ko akwiye kwibona mu bwana Barack Obama yifuza. Ariko ku ikubitiro ikibazo cy'ubuto kubera atari yakujuje imyaka 25 isabwa cyamubereye ikibuza n'icyiciro cya kabiri nticyamuhira. Magingo y'inzozi ze zabaye impamo kandi ibyishimo ni byose.
Byonyine hera kuvuga ngo zahura na Perezida wa Amerika, mu by'ukuri ngiye ntago ndahura na Perezida w'u Rwanda. Ariko kuba ngiye guhura na Perezida bwa Amerika, nkaba ngiye guhura na Perezida wa Amerika, icyo cyonyine uretse n'ibindi byose, icyo ni icya mbere cyiza cyane. Icya kabiri cyiza cyane, aho umuntu agufata akagushyira muri kaminuza akaguha abarimu babishoboye baba ba doctor wa profeseri bati mwite kuri uyu muntu mu byumweru bitandatu mu mwigishe mu muhe bagage azasubirana iwabo akajya kubaka societe yiwabo icyo ni ikintu kirenze muri macyo urubyiruko rw'u Rwanda narukangurira kujya basaba buri mwaka cyane cyane ko nyina mahirwe yo kwakirwa abari make cyane bitewe nuko abantu basaba ari benshi cyane ariko bajye bagerageza bakore kuko ni yari ni program nziza cyane nkurikije kwa byizi cyangwa se mbyiyumvamo ni nziza cyane
uyu turi kumugiye mu mahugurwa yari muri Amerika nyuma yo gukora imirimo y'iterambere ry'icyaro mu ntara y'Iburasirazuba kibungo ahagana mu 2014 yahisemo kuyifatanya n'umuryango African Alliance on Cancer ugamije kurwanya kanseri ibi byombi biri kwisonga mu byamukinguriye imiryango muri gahunda yari yabwiye ijwi rya Amerika imvano yo gukora ubukangurambaga bwo kurwanya kanseri
mutangira nari narebye ikibazo kiri muri Afrika nasomye database ya American Cancer Association mbona abanyafrika 700,000 bandura kanseri buri mwaka muri 700,000 abarenga 600 barapfa noneho nibaza kubera iki sida yoho ivugwa kubera iki malaria ivugwa ariko wagera kuri kanseri nubwo yica abantu bangana gutyo ntivugwa nkora umushinga nkushyira muri competition yitwa Big C ubu wa mbere muri Afrika umaze kuba mbere muri Afrika baraduhemba banjyana no mu mahugurwa i Dubai hanyuma nkora na training muri Zambia no muri South Africa hanyuma ndangije ndazo ndatangira urebye ibyo barebyeho cyane ni achievements overall
intumbero ya President Obama shyiraho yari nuko abakiri bato ku mugabane wa Afrika babasha kwikemura ibibazo bihugarije batarinze gutegereza abaturuka hanze yawo ufatiye ku murundo w'ibibazo byugarije uyu mugabane intambara z'urudaca abahirimbanira kugwa ku butegetsi ruswa zivuza ubuhuha mu nzego z'ubutegetsi ubushomeri mu rubyiruko n'ibindi byumvikana nk'urugamba rutoroshye ariko babona ku mahugurwa yari bemeza ko bazarwana narwo umunsi ku wundi iki ni kiciro cya gatatu cy'aya mahugurwa ya yari ibyiciro bibiri byahise byagaragayemo abanyafurika igihumbi bose hamwe iciciro cya gatatu kirasa n'umwihariko kuko kibumbatiye igihumbi bagiye mu byiciro byabanje ku Rwanda by'umwihariko bazaba bageze 27 baronse kuri ubwo bumenyi gusaba ibyaye mahugurwa buri mwaka bikorwa kuri internet gusa binasaba ibikorwa byivugira bitari mu bushake gusa urugero rw'icyitegererezo Daniel turi kumwe
ngikora muri diocese ya Kibungo mu iterambere cyane cyane ry'icyaro twafite amatsinda nk'uko nabikubwiye 620 byibura buri tsinda ryari rifite abantu bakeya 30 nyango nabwo nawe wakora imibare ukumva hanyuma aha muri African Alliance iyo twigisha dukoresha ama video dufite ama club mu bigo 10 buri club ndumva aho dufite bakeya ari abana 50 urumva rero impact tugira kuri abo bana hanyuma babanye tumaze kubigisha turabatuma ngo mugende mwigishe ababyeyi nuko tubigenza ubu muri iminsi ariko turimo turaforma abo twita community ambassadors cyangwa se abigisha muri community aribo tuzajya tugenda ku rwego rw'imidugudu ku rwego rw'imirenge bakabasha kwigisha abaturage aho ngaho
bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Radio y'u Amerika Washington DC imbere yuko turangiza amakuru twahide bafitiye kuri isaha dusubiye tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije yamara duhere ku bakunzi b'umupira w'amaguru muri ko mukurikirana ihiganwa ry'igikombe c'ibihugu by'ibura yari ko ribera mu Bufaransa mu rukino uhije kurangira mu kanya mu mugwi F igihugu ca Hungary catsinze Autriche bitsindo 2 ku busa mu rundi rukino ruza kuba mu kanya ruza guhuza muri uwo mugwi nyene F igihugu ca Portugal na Iceland
Muri Pakistan abasirikare batatu harimo uwo mugego rukuru nibo bamaze gusiga ubuzima mu ngwana iri kibera ku mupaka wahitwa Torkam hagati ya Pakistan na Afghanistan abanyagihugu bagera kuri 30 nabo bamaze gukomereka
Umuntu yikekwa ko yasogose n'imbugita yica abapolisi babiri yari yemeye gukurikiza amabwirizwa y'umuyobozi wa leta ya Kiislam Abu Bakar al-Baghdadi ivyo vyatangajwe n'umushikiza manza wo mu gisagara ca Paris François Molin
Intango y'imikino y'umupira w'amaguru mu kigabane cya Buraya yaranzwemo imigumuko kuri uyu wa gatandatu abantu bagera kuri 35 bakomeretse inyuma y'urukino rwahuje igihugu cy'u Burusiya n'Ubwongereza mu kibuga cha Velodrome mu gisagara cha Marseille iyo migumuko yatanguye abanywanyi b'umugwi w'u Burusiya batera abongereza bituma abantu batangura guhunga baca hijya no hino
njoteze ijwi rya Amerika makuru n'ibiganiro twati bafitiye kuri isaha hani yo bigarukiye kuri mikono ari kumwe n'Ange Fidèle Niyongabo
naho zindi munezero
ubafashe amajwi agashiramo ibi biganire fatu ari maskarara mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Peter Handley mwese tubifurije kugira umugoroba mwiza tubatumira no kwandanya mu kurikirana ibiganiro byacu ku ijwi rya Amerika Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.